iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni zacu timu ise turi kumwe uyu munsi ni kwa Mungu itariki ndwi kwezi kw'icumi mwaka 2018 ni saa kumi zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mwisanga gitaramijwe na Frederica Nkundikije.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikaze mu kiganiro mwisanga mu kiringo kiri munsi indwi zibiri abarundi bazokwitaba ibiganiro bihagarikiwe muhuza matati y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Intumbiro y'ibyo biganiro nk'uko byashikirijwe n'ibiro by'umuhuza ngo kuzoba ari ukurabira hamwe ukuntu amatora atekanijwe mu mwaka w'2022 yotegurwa neza hamwe n'ukuntu amahoro n'umutekano vyosimbatara mu Burundi. Imbere yuko iyo mishikirano itangura nyizina kw'igenekezo rya 19 gushika kw'igenekezo rya 2024 mu gihe atacuhinduka, umuhuza zoba yabanje kubonana n'imirwi y'abarundi itandukanye irimo amashirahamwe yaharanira ineza y'abanyagihugu, abafasoni, abaserukira amashingiro hamwe n'urwaruka. Mu kiganiro mwisanga cyo munsi twatumiye bamwe urwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye kugira ngo batubwire ikintu barindiriye muri iyo mishikirano ishobora kuba ari ya nyuma hamwe n'ubutumwa urwaruka ruha abanyapolitiki bose bafise uruhara mu buzima bw'igihugu. Turi kumwe na Arnaud Irakoze. Mwiriwe neza Arnaud Irakoze.
Neza ndabara mukije mu nyesha makuru murakoze nabo bose ariko twumviriza
murakomeye.
Ego turakomeye.
Igome turi kumwe
kandi ndimo mugaruka rero mu mugambo w'abadefugana ipro mu mugambo ronde y'inkara kwikirukira Burundi.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ego ndabara mukije ngaho ku ijwi rya Amerika ndabara mukije no mutumire ndabara mukije cyane.
Murakomeye namwe.
Ego turashima n'amahoro.
Igome turi kumwe kandi na Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe ry'urwaruka JAP. Mwiriwe neza Eric Nsengimana.
Mwiriwe neza ndaramukije ariko aratwumviriza nkaramutsa abagenzi banje tugiye gutanga ibiganiro.
Murakomeye.
Turakomeye cyane.
Reka dutangure kuri wewe Eric Nsengimana. Abakiri bato baridoga ko batatumiwe mu mishikirano guca ihuza Abarundi ibintu byifashe gute kw'amakuru yatanzwe n'ibiro by'umuhuza avuga ko imbere imishikirano nyizina hari imibonano itekanijwe hagati y'umuhuza n'imirwi itandukanye irimwo ugaruka ibintu byifashe gute ayo makuru siyo?
Ejo murakoze cyane. Twebwe mu ishyirahamwe JAP turamenya abashoboye gutumirwa mu gwaruka. Cyo kimwe na twebwe nyene ntabwo twatumiwe. Rero turibaza ko umuhuza arashobora kubonana n'abandi n'ugwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye. Nk'uko yabikize ubushize yaravuze ko azotumira amashyirahamwe yigenga y'ugwaruka acayitumira ya mashyirahamwe bakura ku rutonde rw'amashyirahamwe akorera mu Burundi. Rero naho nyine ndibaza ko ashobora kubigira uko canke akazotumikira ubutumire mu nyuma kuko ntiharagera. Aho ari n'igihe ashobora abigira buca bagenda canke imbere no bagenda no mu mwanya ugasanga ubutumire baburungitse abantu bagashobora kwitaba cyane cyane ko baba biteguye basanzwe babiri.
Iyo mishikirano izoba mu misiri imbere y'imishikirano ikomeye cyane rwose kuko bavuga ko ishobora kuba ari ya nyuma kandi abarundi batari bake barimo abanyapolitike babona ko hageze ko haboneka nyishu zindyane ningwane zose Burundi bwaciyemo mbega mwebwe mwihweje ukuntu abanyapolitiki batandukanye bitavye iyo mishikirano muri kahise ika n'ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe murase kizero kwiyo mishikirano izogira ikivuyemo
ego kugwe mu Islamu ajafe turafitishizero kuko ibikorwa bitari bikeya byarakozwe umuhuza yaraje kenshi mu Burundi yaragiye kenshi mu bihugu bitandukanye bisanzwe birimo abanyepolitike baragira icyo bavuganye n'icyo bafunditse hanyuma kandi yarabatumyeko kandi akatari gake yarusha tukibaza ko ibyo bavuganye kuzobane nk'uko byegeraniriza hamwe hamwe n'ibyashyikirijwe n'abari mu gihugu n'abari mu bihugu batashoboye gutumirwa bitandukanye nk'impunzi abari muri Belgique mu Rwanda n'ahandi tukibaza rero ko bino biganiro twibaza ko ari bya nyuma bizoshika ku mushinge w'iterambere kandi bizoshika ku cyo bumvikanye ko bose nk'abajejwe ubuzima bwa politiki mu gihugu kugira ngo na ntaje dushobora kuba mu gihugu kitarimo injyana.
Arnaud irakoze ku bwanyu mwihweje ukuntu abanyapolitiki babyifashemo mu mishikano ya mbere ka n'ingingo bari kwafata muri iki gihe murase kizera ko ubuhoho abanyapolitiki bazoshobora gufunda ingingo ziha amahoro abarundi.
Turibaza yuko ibiganiro bizo bico bivuyemo kuko uraze neza n'ibiganiro biriko birabasinyirije n'ibindi bintu bitomoye mu buzima bw'igihugu ibiganiro biriko biba ariko twegereza amasora kandi tukibaza yuko abanyapolitiki bazoshobora kuraba ko bokumvikana ku fasi y'ubwinjira kugira abashora ayo matora bashobora kwitaba bose hama ibiganiro bigitangura hari turenge tumwe basanga baza baravuga ati birakwiye gukosorwa ariko nibaza ko ubu aho bigeze bose bajye kwirengera kugira ashobore gutora umusirama hama bamenyesha yuko amatora yegereje bashobore gutora urupapuro rw'inzira bashobora gutuma abantu bose bisaba amatora kuko kiri mu ngendo ya demokarasi muri demokarasi rero bituma haba ibiganiro n'abaterekereza kwitabwa abakozi
ikintu mwebwe mwusaba nk'abanyapolitike baza kwitaba ibyo biganiro ni ikihe Arnaud
twebwe icyo dusaba nk'urwaruka turavuga tuti ugambiriye mbere nuko bashobora kumva batahura neza bose yuko ingendo ya demokarasi amatora ategerezwa kuba ariko bashobora kuvuga ati bibumvikane ibyo bagira byose kugira batore urupapuro batore ibyiyumviro byoshobora gutuma amatora agenda neza mu bibiri na mirongo ibiri ikindi nacyo kibasaba iyo hari ingorane kuganira ni byiza ariko ntibabe bibuka yuko inyuma yabo hariho icyo nakwita urunganiro ruba ruri inyuma yabo zisoke zisoke iri imbere ugiraba amasasi yabaye mu Burundi baragwase baraganira mugabo naho bagenda kuganira hari akantu mu wese yisigariye iyo twifuza yuko ibiganiro byabatacobo kwisigariza mu bose yoteye yotanga intererano yiwe ugira amatora ashobora kugeneza y'ibihumbi na mirongo ibiri kuko ata amatora meza hadakama hari ibibazo kandi bamenye yuko bose by'amatora bibaraba hariyo baca bavuga kuko ndibyo yitaba ariko tubaze ko muri ibi bintu bya demokarasi amatari bogra ibibazo byose bihere bya politiki.
Lionel ndayizeye namwe icyo kibazo mugira icyo mukivuze ko mwihweje ukuntu abanyapolitiki babyifashemo mu biganiro byabaye mbere aho kenshi na kenshi batize bicarana murizeye ko muri iki gihe inyifato nk'izo ziba zahindutse kugira ngo ibyo biganiro koko bibe ibyanyu.
Ego murakoze cyane ku kibazo mumbagije ego cyo mbere gute kuraba ku banyapolitiki ukuntu nabifashe mu biganiro byaherutse bigahera akacumishitse ko bikuri urabona yuko abanyapolitiki ku mpande zose bavuga yuko bifashe nabi kubera urabona yuko bamwe batumirwa bamwe bakagenda ukagomba umwe avuga ati ibyo mutampamiye kuri iri zina mu mitwe kuri iri zina sishobora gushika mu biganiro urabona yuko sikuri urabona yuko umunyapolitiki umaze kuvuga ati jewe hako umuntu yatumirwa nk'amaradiyo akorera tumwe nk'akarorero ngo muri etaji mutavuze yuko mutademye ko utavuze ko mutatumye nka VOA ati ibyo nshobora kujya mu biganiro urabona ko ari akantu kanubwo akora kobusitake nk'intamba ubujyanye mubwo mu gihe uba ushaka kongerera amahoro igihugu ubwo ndi kongerera amahoro abarundi bo bababaye barushe hari ibintu by'intamba bidashobora kuzana rero ndabona yuko si hariho abanyapolitiki bakeneye kuzana amahoro mu Burundi si hari abanye politiki babona yuko politiki kuda umurimo bidati igihe cy'imvura kirageze reka nsohore isuka kuda abanye politiki bidati igihe cyo kwiyamamaza igihe cy'amatora kirageze reka ndabe nshore gukora nishaka kugashoka kwa abanyawanyi si abanye politiki burundi baba bahari si hari abanye politiki bakeneye amahoro bakeneye amatora arimo transparency ndumva yuko atamenye politiki muri biganiro bigiye gukwikira yesigara inyuma ahubwo yo gukora n'ubushaka avuga ati jeje ni mbuto kugira politiki dola shezide ngiye kubihera ngiye gukombata muri umutekano nanje nshobora guhiganwa kugira nshobore gukuraho ibintwaro bavuga yuko ikwiye kuvaho kandi c'est possible kuko murabona yuko hari abana b'ibihugu bo muri zanye bw'ababaya yajana murabona yuko nyine bagiye baravaho kuko c'est possible zagiye ziraja hamwe tuvuga ati dukeneye yuko ujya mu butumwa utsinda byagiye birashoboka kandi n'ubu birashoboka ngaha mu Burundi wacu igihe abanyepolitiki bafite objectife imwe n'ubwo birashoboka kurondera amahoro mu Burundi
kama mwotera abantu bose n'imirwi yose izo kwitaba ibiganiro byimirije aho mu gihugu cya Tanzania na kane
akamo notera narumvise yuko ari abantu barose mvuga ama invitation n'ukuri ndavuze ndi umuntu muto cyane ngaha mu Burundi ndi umujene afite imyaka mike cyane by'ukuri murare ikwiye gukorwa aho icyo gikorwa ikwiye gukorwa ku Burundi aba ari cyo gikwiye gukorwa ikibereye aba ari cyo gikwiye gukorwa by'ukuri murondere amahoro u Burundi naravuze ingorane zabaye kuva muri Daniel Kenge naho zidushikanye ubu kizari zikwiye yuko dushika aha hantu n'umunsi dushika kuko u Burundi uno munsi mu byerekeye iby'ubutunzi tugeze habi habi cyane naho paraporo muri 2014-2012 twari turi ndatinye ko abanyepolitike ku mpande zose yaba muri opposition yaba muri mouvance abo muri leta zikuru nitabe ibiganiro kuko ndabije nabo nyene igihe politike yo yakora kina muri mubuge mu bukene umunyagihugu ari we mwavuga ngo mezire de site bavu mwavuga nyage atiri kwavuga nage ndabagira muri politike nabo muri leta biramezerewe birabyoshye kina politike ahantu hari cuka cinze birabyoshye kina politike ahantu hari amafaranga hari ubudi ugwaruka rwisanduye ndo kuri leta yoroshye twabizi yuko leta hariho igisaba ivuga ku bidukeneye kucana n'abantu bagize ibintu by'ukuri twasabye mu sentisiye twasabye umukuru w'igihugu w'u Burundi by'ukuri asentisiye ari ibintu bimwe asentisiye cyangwa ikora umuntu asenga twabizi ikora umuntu inaniteri zema asentisiye ni bimwe bimwe avuga ati twagiye mu biganiro kugira turabe yuko Daniel Venti abanyepolitiki bo bituza guhiganwa bo higanwa umutsinda agatsindo ubishoboye agashobora ndasabye abo muri opposition by'ukuri opposition barabe kombye ndofwa kuva mu 2010 aba bagiye baraderapa bananirwa kandi bari bafite okazi yo gutsinda nubwo bava mu matora kubera novuga batari bafite objectifimwe barabe imyaka bamaze badashobora gushika kuri objectif kubera batihaye novuga programme gukora politike ta programme ufite barabe uno munsi ukundeme aho bari barabe bashobora gukora igikwiye kugira no mu 2020 by'ukuri badashobora guhitanwa muri ibyo biganiro badashobora guhuza nubwo bazemaye ukwezi kose badashobora ku kintu kimwe
iha amahoro abarundi
ego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumbeza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Shadrack muri iyo neza
muri iyo neza nawe
muri iyo neza izina ry'ikirundi ni nde Shadrack
twebwe tuvugana turi mu gihugu cya Zambia
ego
nicyo turakurikira nawe icyo kiganiro ariko twashaka cyane cyane duga kuri aba bantu baserukire kwari ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi
yego
mu gihe aba banyapolitike dufite ngaha mu gihugu cyacu bari mu biganiro mu 2023 mu 2026 mu 2020 ari bo nyine nimwe mu bakenewe muri mwa biganiro ukaba uri kuri aserukire kwari ukavuga uti ikihe byiyumviro byo muri kino kinyejana cya 2021 ugaruka rufite ibyiyumviro byo mu 2018 nuba yagize bagati icyo bakeneye iyo uri umuntu userukira ugwaruka yategerezwa kuba kubaza abanyagihugu bose ugwaruka ukaba ababwira ingene babona kubya politike mu Burundi mu gihe abo bantu aribo baki aribo babizanye aribo bazanye aya matati mu Burundi aribo batumye Burundi bwinjira bugasesa amaraso aribo nyine bakeneye kuganira ugwaruka rugakumirwa abo bantu baje gusikira bariko baradusikira nahe ku Burundi kwetuze tuba turiko tuba turiko tuba dirije tukazi ibyo basinye kera kwebwe n'ubwaruka ahubwo abo bari kugaruka nibashinga amashyirahamwe yuko ubwaruka bw'ikigihe rumenye yuko ibintu byahindutse duhindure ibintu duhindure n'abashyitsi bacu tureke kuguma twiruka kuri abo nyine batuzaniye aya mabyatsi yatuzaniye imiryango ngaha mu Burundi muri ibiganiro niwe wajyana ibintu by'ubwoko ari byo twavuyemo ari byo mwasinyana amasezerano mu 2023 ari byo mwasinyana amasezerano mu 2022 ibyo bishimaze iki muri mezine yacu yacu
igomereka duhijambo abaserukira urwaruka ngaha ikabagira icyo bavuga kuri icyo cyumviro gihambaye mushikirije mushikira na Eric Nsengimana
ego akoze cyane Shadrake ari muri Zambia nk'uko abivuze n'ibyo ibiganiro byari bikwiye guha ikibanza kinini urwaruka kuko urabye kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1986 urwaruka niko rwamye rukoreshwa gushika uno munsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 sishobora kubisubiramo byose murazi ko arirwo rwakoreshejwe sisubiramo urwaruka rwaciyemwo n'ingorane rwahuye nazo murabizi urwaruka rwishika warafunzwe urundi ruricwa urundi rurangazwa gushika n'ubu mwarabonye mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibo baturiye amapine nibo bafunzwe abandi nibo bapfuye abandi nibo bahunze baheba amashuri ariko ugiye kuraba muri icyo gihe cyose Burundi bwagiye buja muri izo ngorane ntabwo urwaruka hageze ko bavuga ati duhagarike ingwano cyangwa se twumvikane ntabwo urwaruka rwigeze ruba asosiye ntabwo urwaruka bigeze baha ijambo rikwiye kugira ngo rushobore kugira icyo rushikirije rwamye rukumigwa rwerekanwa nk'urushaka gukoreshwa gusa hanyuma bahejeje kubakoresha bakabereka ati ibintu bizogenda uku n'uku n'uku bagakupa finansima yize bariko barakora hanyuma bamaze gukupa finansima ivyariko biraba nimba vyari bitagenda neza canke hari amareklamasiyo bagira ntibaberekera suite ingene biriko biragenda hanyuma habonetse uwundi muntu kandi aza kuba finansa ati burya barabahenze neza uku n'uku n'uku reka dukoriki ugaca usanga basubiye muri ya cycle de violence basubiriye kandi muri vya bindi nyene bariko baragira ugasanga rero rugumye ari uruhererekane uruhererekane rw'ingorane buri myaka itanu buri myaka itanu dushize hirya n'abashaka kudestabiliza gushika ku ihangiro ryabo ugasanga rero uguma rukoreshwa n'abanyepolitike bose kubera ko urwaruka rutigera ruhabwa ijambo rutigera rwitabwaho mu bikorwa byaba by'amanegosiyasiyo cyangwa iby'ukumwumvikana kugira ngo bashobore kuja mu mabanga yafata ingingo kandi bashobore no gusigurirwa neza ati ibyo mwarimwo byari birarangiye ubu tugiye gutegura akazoza kanyu kuko ubu rwaruka rwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani sigo rwakera ubu bariga bakura bazi ubwenge basa amashuri kandi bashoboye benshi barashoboye kandi ugiye kuraba nibo benshi bari mu ibarabara abatari mu ibarabara benshi ntibagira akazi usanga kubakoresha byoroshe rero kandi nibo bategerezwa abandi nk'urwaruka baba bafite amabanga nibo bategerezwa kuwegera abandi bakabafasha mugabo n'urwaruka rwinshi rwitayeho urundi rwaruka rugenzi rwago usanga rukorera mu bihe bidasanzwe novuga uburyo butabaferumeta kwegera urwaruka rwinshi hanyuma nabo urumva bangana baganira n'abangana nyene nshobora kuza kuvugana n'abangana ngo ibyo muvuganye ngo birumvikana rero Shadrake izashikirije birumvikana urwaruka rurakwiye guhabwa umwanya ukwiye kugira ngo rushobore kugira icyo rushikirije kandi na ruvuge ruti ibyo twagiyeho byari bimeze uku ubu rero birarangiye
ego mereka ijambo
ariko mu gihe urwaruka rutigeze ruhabwa ijambo turibaza naho nyene umuti w'ingorane ntabwo tuzovuga ngo tuzoshika ku muturama kuko na cyane cyane ko murabibona kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1986 gushika no munsi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tuguma turi muri
viyora ndabona akanya kihuta cyane rwose Nsengimana reka duhe n'ijambo hano irakoze nawe nyine agira icyo avuze ku byashikijwe na Shadrake mu kanya gatoya cyane rwose hano irakoze
murakoze cyane kusubiza umwanya ngo icyo shikirije ibyiyumviro byashyizwe na Shadrake naje ndabishyigikiye mu ngingo zimwe zimwe kuko yavuze yuko urwaruka rufite uruhara runini aho rushobora
Nuko barukunda kudukoresha mu bintu bitameze neza iyo bagenewe gusamba cyangwa bakeneye kurondera inyungu z'abanyapolitike ugasanga barufite mu bintu by'ingorane ibintu byo gusambura igihugu hanyuma ingaruka mbi bakazibona mu nyuma nicyo gituma twama tuvuga ati urwaruka rurakwiye kwamarukira icyo dushishoza imbere yo kumviriza ijambo ry'uyu n'uyu ukaraba uwo muntu aje atugana ayangira ashaka kudushikana ko n'ibyaha kuko urwaruka tuba perezida kugeza igihugu nicyacu dufite imyaka myinshi yo kukibamo perezida kandi kugikoresha amatutamya yuko tugiye muri byo gusamburana muri bya politiki zitameze neza biragira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu ugasanga natwe nta buji nta mashe twize neza ugasanga tujya amasigi ingorane hama abanyapolitiki bamwe bamwe bituma bakunda kubigira baribagira ryabanga ryabo imbere yuko ari ababyeyi bakajya mu gufata urwaruka barukoresha ibintu bitari byo hama bavuga ati tuganire rero baruka bashokera ngaho bagasaba ko baganira abanyarwanda barondera inyungu zabo gusa kuko rafi no muri kaisa ari abanyapolitiki bamenyereye gukamisha ibiganiro bamenyereye gukamisha akajagari bwira bashobora kuba ibibanza bitaba amasoko
igome umushinhaye Lionel Ndayizeye namwe mugire ico muvuze kuyashikijwe na Shadrack avuga cyane cyane ko rwaruka rwibuye amashira hamwe eka rugafata ibintu mu minwa yarwo kugira ngo ikarugire ijambo kuko ni ngo kazoza ko ubundi ko kazoza kigihugu
ego idacho kizina Shadrack ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu by'ukuri mugabo gushinga amashira hamwe hari ikintu nama mvuga kenshi igihe umuntu umwe mutuganire nama mvuga hari ikintu nkunda gusubira kuri leta hari abantu bahereza intege nke bakabona yuko leta ari ikintu gitoya mugabo jewe mvuga mu gihugu yuko leta ni kimashini ni ikintu giteye ubwoba kuko leta niyo yubakiye ko ibintu byose kuko leta imaze kuba imaze kwanga ikintu nta kintu na kimwe yaba mu byaruka ibyo bavuga mu byaruka muri politiki mu biki byose icyo bandarije ibintu birapararangana nagira mvuge igihe leta idafashe ingingo igihe leta idafashe ukuboko ubu rwaruka irubyatsi twebwe turabohereje mu mvo izi n'izi 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 kugira mushinga mu mashyirahamwe naho mushobora kuyashinga naho umuntu mushobora gukora n'ibintu byinjire atadatinze kuraba ugwaruka byo dorushobora ibi byo bishobora ugwaruka mu Burundi byo bishobora ndiko ndaraba mu byo bihugu byo biteye imbere byo muri Europe byo bihugu byo mu Etazi murabona ko rakora politike nibahamagara ugwaruka turadukurikirana ama ntudenya ama kampanya yabo ya electorale twatumva n'ubwo hamagara ugwaruka ariko aha murabona muri Afrika cyane cyane ndewe ndabiye mu Burundi bahamagara ugwaruka rwakenye iyo myaka yose abonye politike batwaye nta hano bige bashikana ugwaruka niko ko murabibona nk'akararo ndarahakararo mu bana mazayitona dayitona ekambere naba bahari dasen de beza da fedebu murabona ukunde no gwaruka uno munsi ruko bagerura duri kiringira kujya kwa mazi yabuta hamenera murabona nk'akararo rero tutarinze guca kure murabona nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu uno munsi murazi yuko yari umuntu muri tona yari umuntu novuga ari yari mu gwaruka ava mugabo ntaho bigize novuga ntaho bigize batanga espace kugira nabo bashobore gushika hejuru ku buryo no mbona no munsi ari nacyo gituma hari ibibazo mu maparti politike mu Burundi usanga umuntu wese agerageza ashyira ukuboko hejuru kugira nawe abone iki kubera uri imbere ari kwamwetuza adashaka kumuhereza inzira kugira nawe avuga ati ujya muntu nawe inyuma yanjye nanjye ko nashyitse imbere reka nawe ndamuha umwanya nawe aseruke bakaba bagerageza ibyo byose kwirondorera inzira kugira bashobore nabo kugira bashobore kwerekana yuko
none inyishu ni ihe mu kanya gato inyishu yova he Lionel mu kanya gato cyane amasegonda 30
aho inyishu yova no kuvuga yuko abanyapolitike bari imbere yacu niramenye ko ari nibagire politike nibabe aba homme politike niba aba politike baba aba homme politike barondere inyishu baronderere amahoro ugwaruka barondere amahoro baje mu kuri bakira politike nziza yo guteza imbere igihugu niba kine politike yo kwiteza imbere bonyine bakora politike yo guteza imbere igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent mwiriwe neza muri he Vincent
ndi
Bujumbura izina ry'ikirundi ni nde
Harimana
Habonimana.
Ego.
Duga kujambo kiwazo chiyumbiro, tuliko tuvuga cyane cyane kugwaruka ikintu ruona muwigano vyimirije bishobora kuba ari vya nyuma bizohuza Abarundi eka nakamu urwaruka rwotera abanyapolitike bose muri rusangi. Duga kujambo mu kanya gato.
Ego, yewe ndagite kumbiriza ukumwa mabitandi mu ntanga mara. Kini kundaraba ibiganiro bimaze imyaka itatu biraba kandi bimaze kuri inshuro zine. Ariko gushika uno munsi nta kintu kimwe tubona biri n'intambwe baratewe kugira ngo tuvuge ati ubone bimwe byarabisigaye bigiye gushikwako. Byo ko uno munsi mbona umenye ngo ibyo biganiro nta kintu kimwe umuntu yaza ngo hazavamo ikiyi. Ama irikosa ahuribwa ikosa jyewe ahanini nashira ku muhuza, umuhuza nyine ategura gutumenya ibyo biganiro. Sikumvikana gato nyene muri abo bantu ajyere guhuza. Hariya umugwi umwe umengo niwe ugomba gutanga intumbe yasi ibijyanye no kugenda ku wundi. Ntibyumvikana ukugene hariho abantu tuvuye leta y'u Burundi rero ngo ati bajya abantu isi nyine ko tuganire. Ariko naho mumenye ko atari yo isi yo yasabye ibyo biganiro. Ibyo biganiro byasabye bimwe bimwe n'abantu bagomba kujya hagati kubera babona n'abantu adahuza. Niba mubona umuntu umwe ari mu baganira bica avuga ati nkeneye kuganira n'abajyanye. Ariko rimwe ugasanga bamwe rero bafite mu kibazo cyane cyane kandi bamwe basaganira ikibazo n'ubundi kiri kugumaho aje avuga ati ndabashaka. Rero hari n'umuhuza yari akwiye kubishyiramo uruhara cyangwa ababishoboye nyine bakamukura bagashyira abantu murakoze.
Murakoze Vincent. Mushyirantahe Eric Nsengimana ibyiyumviro bya Vincent agize cyane avuze asa n'udafite akizero ko izo biganiro bizoba ico bivuyemo mu nshuro ya gatanu. Avuga ko mu nshuro zose zine zabaye ata ntambwe yabonetse namwe niko muyibona. Ikindi kintu ashikirije ni uko avuga ko atizeye muhuza. Duga ku ijambo mu kanya gato cyane rwose.
Ego murakoze cyane. Aravuga ati ntiyeze muhuza ariko nibaza ko umuntu wese mu gutatura amasasi abafite ubuhinga kandi no kumwizera baba bamwizeye babona ko abishoboye. No kuvuga ko ubuhinga yakoresheje bwo kubanza kubumviriza umwe wese ukwiwe bakaza ntibahure bakakorera mu migwi hanyuma bakaza barahuriza hamwe ibyo bakoze nibaza ko ari ikintu ciza cane mu bijanye na Revolution Pacifique de Conflit hanyuma agaca kandi avuga ati ubu ngomba rero dushire hamwe kandi nibaza ko ibyo bashira hamwe asanzwe abizi kubera ko barakoze kugira yumvire ko babishira hamwe nuko abona ko bizohura. Rero umuhoza nibaza ko yakoresheje ubwenge agakoresha n'ubuhinga asanzwe afise bwo gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Hanyuma ku kijyanye naho nuko atacizere abona ko bimaze kuba atacavuyemo jese no vuga atacavuyemo kubera urambye guterana amajambo kwari hagati y'abagize leta n'abari muri opposition kuva bagiriye mu biganiro byaragabanutse ugutukana byaragabanutse ndetse no kwijwi rya Amerika muri ingene byagenda ibiganiro byarangwa n'ibitutsi bikarinda bihera atawumvikanye n'uwundi. Ariko murumva ko ibiganiro bigenda neza byumvikana ni ukuvuga ko hari cyakozwe kandi muri icyo cyakozwe umuhuza yifitemo uruhara kuko niwe yabaye umuhuza wa bose arabahuza impande zose nuko yagiye arahanura akagira ibiri akideplasa akajanga yarakoze ibitari bikeya mu gihe yakoze nubwo tumwagiriza mu gwaruka ko atigeze aha ikibanza gikwiriye ugwaruka muri bino biganiro ntawovuga ko atasho yakoze yaragerageje aho yageze.
Arno irakoze namwe duga ku ijambo ku vyumviro n'ibibazo vyashikirijwe na Vensa.
Ndashikirijwe na Vensa nanda sitio ndavuga ko bwamenaga banda menyeshe yuko by'abantu barinze bagane no kwaba hariho amasasi amasasi yatezwe gutora iminsi n'ibiganiro ama abantu bateze kumenya yuko yahawe amasasi bifitogwa n'abegwa n'icyo kibazo. Umuhuza rero nibaze yuko imbere yuko asinya n'ibiganiro yabanje kuraba impande zose habinkano tero turabona yuko bifite aho bifite ku ntambwe bifite ku ntambwe ishimishije kuko ubwa mbere nibaza ko batabona hari abagwa bavuga ati bikenewe abandi birakenewe ariko baraheza barashika kuko ibiganiro byoba. Hamiti Mato yavuze ati hari imyaka itatu baganira jeno mwakaraga ko muri Palestine na Israel nubu baracaganiye igituma uko abantu tutetse kumenya nuko atanga ibitereza kuzaho n'icyo sare ingorane ya politike serivisi n'ibiganiro Nisho nisho matumida tisimuniza ya ubizi ubu kagira nikomanda zili ya nisho dushiteko kugira nisho kutore ila kugira abaigwa ilu ya tisimuru unwa nisho kutore ili ama sina toko vuga kumuhudu cho kwebe tuwona nuko igwarukani ya ruha ikibanza jikuye kangari gugwazi zingora yama chuna vuchu ita konsekanse sisi ya baibyo sekuwa bulu ni mwini jawa emidu emilikenze kukia jini maze emilikenze igwarukani gwaru ikibanza ikubere kuko hali iba tijari kuja bugwaruka kukani niko gida kungola ni za kulisiti igwaruka usi iba to kibu someri jia kazi hali ya kinewe prayo kwa kompanya ikibu kanawe ya kulisiti ya kulisiti ya kulisiti ya kulisiti ya kulisiti ya kukura wana iyo hali ule za kulisiti developing la subiri ni mani nyaki tani nyaka kini ito iti marero ahalinde na wabu kutani nchudu wa kuliti mwubugati mugu wa rupa kivi kuliza ilimili kaja imu iso edo ito wabia
mwushika na heri yonela laize namne itashikizo na avensa haulimana iti mwela shikize na ukimusa kwa yafuza yiko takizi lafiste ko hali kinu kizova mwye mishikiano inshoro ilaga tano kuwela avuga ko eka mishikiano yose yabaye atachavua uyemu akaba kandi avuga nuko temera ruhago muhuza duga kujambo mukanya gato
ego itono vuga kuichashi kiti na avensa na vuga yuko nyetichizele nyetichizele kuko hali nindi vijani na vijani ya wabu tagenda vila ere isisa niyo tikizere cyane kuko nagenda kubira yuko abanyepolitike biwacu ngaha mu Burundi n'abantu bakuze baragicyo gukora haramira ngo haramira rero ibyo gukora haramira nibashiremo ishavu cyane kubara dikare bavuga ati twebwe ko matureka ibintu bikagumuko hako ibintu tudahurije ko matureka uko abanyepolitike bo mu Burundi biwacu n'abantu baciye ubwenge turatubumva turabanzi n'ababyeyi rero nta kuntu twaje tukicyizere ngo nta kintu kigovamwo ngo byabaye ego byabaye yasho kuba byarabaye akaba atacyumwe bashiteko mugabo umuntu arahindura ibyumviro kuko umuntu arahindura ingendo peut-être bige bijanye igihe byaba no munsi bariko arabona yuko uriko ara perdre affecti ariko umuntu n'umuntu uriko arahomba ninde hagati ya leta hagati ya opposition uno munsi arabo muri opposition uvuga yuko bakeneye dufite tomate dukeneye natwe aho dutereka kugira ngo dushobore gucuruza nubuga kandi imigambi yafite imigambi yabo uno munsi nimba rero ufite igati ibintu byo birashobora guhomba birashobora kubora kuko nagenda kubwira yuko nubuga ibyiyumviro muri politiki haragira igihe bitakivuga kuko politiki ari gisaza politiki irasaza ubwo niba babona yuko badashobora gusaza muri politiki barashobora kuvuga ati twe twigumire kuko niba bamwe bafite ibyo bintu byose biri kwirasaza barashobora kuvuga ati uno munsi duhindura ibyiyumviro duhindura ingendo tujye mu biganiro dushobora gutorera inyishu ikibazo kiri mu Burundi kuko nta kibazo kinga mu Burundi cyo tuma twe tumera mu Burundi tumera gutinda amaboko cyo kuri nta kibazo kihari so mu gihe igihe abari mu biganiro badashaka gutora inyishu ikibazo kiri ngaha mu Burundi
icyo kibazo cyo kudashaka ikakurisha katubura kigaruka ko ariko reka tubibutse inshuti mwese ko mwe kamara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Niyonsaba mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe Niyonsaba
ngende Burundi imuhinda
yego mwe murafite ikibazo murafite icyumviro cyo tuvuga cyane cyane ku ruhago rwaruka ikintu uruhara rurindiriye muri ibyo biganiro bishobora kuba ari bya nyuma bizohuza abarundi tukaba kandi turi ko turavuga na kamo cyane ika ubutumwa urwaruka guha abigwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi bose
ya je ikintu mbona sa muratati ro indongo gusa icyo vuga cyo mbona nyene bose bazo kwitwara neza muri iyo nama bazo babari nibyo je novuga
murakoze Niyonsaba Eric Sengimana Niyonsaba asaba abanyapolitike bose kwitwara neza ivyo mubiha isiguro nki bo kwitwara neza gute
so murakoze cyane uko bo kwitwara neza icya mbere nuko bo kwirinda gushwana bakiye bagaharanira mu budasa bwabo novuga mu byumviro byabo bya politiki ushikirije ikintu ivumbe ko yari umwansi ahubwo bakumva ko abishikirije nk'umunyepolitike bakabikoreraho hanyuma ukwitwara neza kundi mu gihe cyo gutatura amatati no kumviriza mugenzi wawe hanyuma haje kumwumviriza ukaha agaciro ibyo avuze hanyuma ntibashyiremo ingufu umwe wese agashikiriza icyagona hageze ko bafata ingingo cyangwa bumvikana umwe akagira icyahebye kubera ko mu bijyanye no kumvikanisha abantu iyo hatagize umwe icyahebye hari igihe bitaheza ngo bishike kwihangira cyangwa bashobore kumara ibyo bariko baravugana ntibashyiremo ingufu niko kwitwara neza nabyumva umwe wese avuga ati jendi leta undi ati ndi muri opozisiyo nzabafurunga undi avuga ati nari mfite ingufu uraza bakumva ko hakenewe ko bose bagira amahoro kugira bubake igihugu bakumva ko bose mu byo bariko barondera neza ari umwenegihugu ari ngaha hanyuma umwenegihugu ari ngaha akeneye kubona amahoro mu gihugu ciwe umuntu wese akagenda avuga ati nkeneye ko bino bintu birangira bakumvikana umwica asaba akagira icyahebye undi akagira icyahebye kugira ngo mu mwaka w'2020 tuze tugire amatora ata muntu yidoga baje ku rubuga hanyuma natwe nk'abaobservateri tubarabire ibyo bariko barakora hanyuma ntihagire uwuzovuga ngo baranyibye cyangwa barankumiriye ku rubuga rwa politike baze bategura amatora kugira ngo tubandanye dutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cyacu.
Ardo irakoze Vincent Niyonsaba agize ati abanyapolitike bakwiye kwitwara neza ibyo mu biha insiguro nk'iyi abanyapolitike bazo kwita ibiganiro bo kwitwara neza gute inzogenda gute kugira ngo icyo cyifuzo cya Niyonsaba kirame.
Abda yuko abanyapolitike bagerageza kwitwara neza nagenda bisigiye kwitwara neza byo ko ndabitahura mbona ari kirengera gutahurana bakamya yuko igihugu ari cyacu twese icyumviro cy'uyu n'icyumviro cy'uda ari kizunga kibaka cyose bikenewe ibyo bisaba rero yuko abanyapolitike bagiye kuganira bamenya yuko atari abantu mugabo icyo bita abapatinari politiki kandi intererano zabo zose zikenewe kugira igihugu gitere imbere ibyo bisaba kandi yuko bavuga ati kwitwara neza bisaba kwirengera ufite inyungu zitari iz'igihugu ari inyungu ziwe yozishira kure akabanga ashyira imbere inyungu z'igihugu akabanga akavuga ati imbere yuko jyewe merwa neza igihugu tubanza kumererwa neza reka tubyikane dutore isi dushimisha twese icyo bita bagire consensus ikindi nacyo ibyo bisaba kwitwara neza bisaba yuko ingorane y'ubundi nawe witahura icyo nibwira icyo binobwa icyo bita empathy ukamya yuko situasi arimo nawe ushobora gusekera ukamuha ijambo ukuguruka bakugurukiranira kuko iyo ingorane zikunda kuburyo abantu basimbirukiraniye usanga ariyo akangonongono akangonongono ushobora kugira kugira ayandi masasi ibinobwa kwitwara neza ni uko nubwo bibumvikane kandi bahindure n'ingendo kuko mu baganira harabwa ati tutaganiriye ushobora kuronka iki ntibumvikane rero yuko bavuga ati reka tugire icyo twumvikanye hanyuma dutegure amatora kuko ubu nta yindi nta wundi munsi nta yindi munsi cyangwa utuga muri politiki niyo atari amatora.
Egome Lionel Ndayizeye Niyonsaba ati abanyapolitike bakwiye kwitwara neza aho avuga arazo kwitaba ibiganiro bishobora kuba ari bya nyuma ibyo bintu mu biha insiguro nk'iyi zogenda gute kugira ngo icyifuzo cya Niyonsaba cemerwe cyangwa gishyirwe mu ngiro.
Ego icyo navuga icyumviro cyo ni icyumviro cyiza cyane kwitwara neza byo nange kunda byumva navuga yuko icya mbere na mbere bavuga ko ari ibiganiro bya nyuma igihe rero jye maze kuronka indikasiyo mvuga ati aha ngiye navuga muri finale ntegeza gutegura yitegura mu mutima yitegura byemere nkavuga ati ibyo ngiye kuganira ngiye kunovuga ko guharanira inyungu z'abanyagihugu ngiye guharanira inyungu z'igihugu cy'u Burundi ngiye guharanira avuga yuko nk'uko wabivuze avuga yuko yiyumvira ku byiwe amanze yiyumvire ku gihugu kuko igihugu no munsi ibibazo two turasubiza ibibazo two turabamo no munsi novuga ko ari ibibazo novuga ko ari ibyo abanyapolitike bonyine ibyo bakora uno munsi umunyagihugu uno munsi umunyagihugu mutoya umunyagihugu adafite meme na konveni y'100,000 ariko abigwamo ibintu by'umunyapolitike uno munsi ari hariya ni ibintu biteye isoni n'ibintu biteye n'ubwoba uno munsi kwitwara neza rero niba afata porogaramu akavuga ati uno munsi tugiye mu biganiro ntitudovaye tudatoyishe zo kugira igihugu gishobora kuba mu mahoro bashobora kuganira ibindi bintu byose mubwo bashyira imbere igihugu cy'u Burundi barabe uno munsi ahantu kiri ahantu habi kiri ahantu habi cyane mu byerekezo by'ubutunzi unavuga urwaruka uno munsi ntabyo kwangaja nta proje nta mugambi no munsi umva tubaho n'izimana ukaryama ukabyuka ugenda nkavuga kw'inyoni uno munsi rero ntuvuga yuko onye politiki bitware neza mu biganiro bazo kwitware neza biyumvire ku gihugu cy'u Burundi cyane cyane ati SK twakora iki kugira uno munsi dushobore kumva yuko hashobora
kuba
igihugu cyogoro na konje sosiyali ishobore kumva yuko umurundi abayeho yuko kwitwara neza n'ibitsepara uno munsi bakora ronka invitation biyumvira ati ibiganiro twabayemo bikanka kureshisha uno munsi twinjiye kujya muri finale tujye mu biganiro kidoshobora gutegura amatora muri 2020 kandi twese dushobora guhiganwa unaniga amigwe upata apate nibwo bose bashobora kujya bashobora guparticipa bashobora kuba kuronka terrain muri politiki.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Peter niwe neza
niwe
muri hega Peter
Igitega.
Igitega akazi na kikirundi ninde?
Mugisha.
Mugisha, murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Murafite icyumviro.
Yego.
Nashaka kubaza yuko ibyo biganiro ubuganira bahaganira ku nyungu z'abarundi bose ntibaganire ku giti cy'iwabo bamwe bagasamana neza ariko niko boshyira hamwe bakaraba icyo igihugu gikeneye kugira ibintu byose bigende neza.
Ivyo navyo byabari biki
dufate nkuko byerekeye ibiganiro icyo bafatira ko boraba bose bajya abantu bari hanze bahagaruka mu gihugu kuko ubundi jebu na butekaje nta ngwane rimwo nta ki umuntu wese arishyira akizana mu nabo za imero tukubakira igihugu cyose turi hafi.
Murakoze Peter Mugisha mushya ntahe Arno irakoze kazi utamwe kuri mwebwe. Peter Mugisha agize ati abanyapolitiki bashyira imbere inyungu z'abanyagihugu z'abarundi bose eka n'abari hanze bashobora gutahuka duga ku ijambo.
Icyo cyumviro gisigwe n'umunyamerika twumvise ndagishyigikiye kuko uraze neza uraze nyine politiki kugira n'ibyo sinibashyike ya kwisika teza kwa mayinjira kunengera neza y'abarundi bose neza y'abenegihugu icyo gituma kivuga ati uwo munyapolitike ajya ashyira imbere inyungu ziwe uone ntashika kure kandi we amatera ingorane mu gihugu usanga yinjira ibyo ntizisigiye iz'ibihugu iki nacyo ashyize kiza cyane yavuze ati koko birakenewe kandi yuko n'abahunze botahuka ibyo nibyo umutekano warongereye cyane uraza nyine byo bimeze 2015 abantu botaha abakeneye kwitoza bakitoza abakeneye gutora bagatora kuko nibaza ko ubuzima bwiza utari mu guhungira ariko uri mu gihugu icyo bashaka kwibaza kuko niba nishobora n'imigambi ukwemeza ndi nacyo leta yobandanya umugambi watangwe gutahukana impunzi hama tugasaba yuko n'abandi bavuga ati basinze yuko impunzi zigatahuka boreka kubasinzira ku gihugu cyabo bagasiga imbere igihugu kuko hariyo abantu iyo bavuga ati impunzi zirasahutse bashavuga ati noneho ubuhunye bashavuga yuko atatu twagiye kurwanira kandi hari ingorane mu Burundi ariko ubuntu buremesa bariko basimbiza ko bavuga ko amahoro yisanze mu gihugu abahungutse nibotaha bagatekana kandi na leta ikagereza kubungabunga umutekano w'abasimi b'igihugu ko bamwe bamwe bateze ubwoba n'ababo baba basanze kubera inyungu zabo ugasanga hariyo nk'abantu bagiye baguranya amahera avuga ugasanga atahuka agatekereza yisubiza y'amahera ingorane rero nibazigeriyo yasikirize ko ari byo nkuko abantu batahuka bagategura amatora bagasubira mu buzima bwabo bwakoze.
Mushyanahe Lionel Ndayizeye namwe icyumviro cyashikijwe na Peter Mugisha duga ku ijambo.
Ego icyo icyumviro cyashikijwe na Mugisha navuga yuko by'ukuri nkuko yabivuze ariko yuko abanyapolitike borondera ineza y'igihugu ampidose bakarondera icyo navuga espace politike surtout ku bantu bafite navuga imigabo n'imigambi bashikiriza abanyagihugu ko kugerageje kuraba mu banyapolitike kuva muri 2015 naragenda batumira cyane bavuga ku maradiyo bandika urabona by'ukuri yuko abanyapolitike uno munsi bakosa ibiganiro no kuri nk'ababiri kuko bamwe urabona yuko bamwe bakorasaba navuga ibiganiro kugira bashobore kuza mu gihugu bakeneye politike abandi nabo bakavuga ati twebwe dusaba ibiganiro bashaka navuga transition bashaka transition benshi barabivuga bavuga ati twebwe turakeneye ibiganiro mugabo dushaka ibiganiro iyo leta itakiri ngaho abandi nabo bakavuga ati twebwe turakeneye ibiganiro ukungene twoshika kuri terrain ukungene ba bantu batuma batwampesha kugira gushikiza imigabo n'imigambi abanyagihugu batotubuda urumva ngo abanyepolitike ni babiri umwe munsi rero n'abanyepolitike bari hanze ni babiri uno munsi rero abanyepolitike niba uno munsi babatiwe mu dufite objectif imwe barabe barare mudenya barabe anzokomena ibatiku jariyo kuko hari abasangiro nene babwira ati reka tujye mu biganire kubera no munsi ntana avuga ko ta programme ntana programme bafite ku banyagihugu ntacitse ushobora gushikiza abanyagihugu uno munsi rero igihe udafite ushikiza abanyagihugu wabwira ati nshaka nigumira ino ino inahumbiye peut-être sinzi ubuhungiro birashobora kuba bubi cyane bukaba bwiza biyavana kuko hari abantu bungukira mu kajagari n'abandi bahomera mu kajagari ibyo bintu bibaho mu buzima rero hari abantu bavuga ati twebwe twakenye kujya mu Burundi dukine politiki kuko dufite programme ku banyagihugu n'abandi bavuga ati twebwe tukeneye kwiga imirimo rero abanyapolitiki bafite programme ku banyagihugu burebye nasaba cyane yuko nuko nyemera radio vadamerike itakivuga ngaho mu Burundi ku ma FM twashaka yuko igihe ibiganiro yuko biraba ngaho yarusha byoba en direct abanyagihugu bakabyumva bakabyumva kuko nta kanwa wababo nta bintu bavuga byo kugura nibi byo kugurisha abanyagihugu birimo bikaba en direct bakumva ibyiyumviro by'abanyapolitiki bafite ngaho mu Burundi ntagira abanyagihugu bavuga bicaye ngaho bavuga ngo abanyapolitiki bakora bavugira kumbe nabo n'abanyapolitiki bafite inyungu zabo bakeneye kwicururiza ibintu byabo kuko umenga hari umunyagihugu ngaho mu Burundi ariho kugira gurishwe hariho ibintu bimwe bimwe abanyapolitiki bakwiye gukura mu mutwe bakabona yuko igihugu cy'u Burundi atari igihugu cy'umugambi kanaka bakabona ko ari igihugu cy'u Burundi cy'abarundi bose bakabona yuko hariho abatwitangiye imbere batwaye imbere byari bihangange ariko uno munsi batari na klasi batakinavuga no kuvugwa babona yuko aho umunsi umwe ari bavuga ngo aho bahuri ngo hari abandi babone yuko aho umuntu abari haba hari abandi babone iki gihugu cy'u Burundi ari igihugu cya twese abanyapolitike binde trompe bakore mu mutwe ibintu bimwe bimwe bafite kuko urabona yuko hari umunyapolitike agomba kuvuga ashira imbere inyungu ziwe akavuga n'induru ndende nk'uko umengo iki gihugu umenga niwe yakirazwe umenga niwe afite ijambo rya nyuma mu bigo bintu abanyapolitike bakwiye kubihagarika by'ukuri abanyagihugu bakabona ukuri ndende n'umunsi barushe sinzi yuko noba isa yuko abanyapolitiki bashika mu banyagihugu ingorane bafite baratwara bagakuma bagendera muri ayo mabeuti muri izo miduga myiza myiza mugabo uno munsi twebwe tugendagenda n'amaguru tugira tukobserva abanyagihugu uno munsi ukungere bakenye ukungere uno munsi babayeho nabi mu Burundi ni ibintu biteye isoni urabye n'ibyo bakora apfa ngo ibintu bakora apfa bikamara imyaka itatu abandi bakora apfa
Moshenahe Eric Nsengimana namwe ku cyiyumviro cya Peter Mugisha avuga ati reka abanyapolitike bazohurira mu biganiro bakwiye kuzoshyira imbere inyungu z'abanyagihugu tuga ku ijambo ku cyiyumviro yashikije yasabye kandi ko n'abari hanze botahuka yasabye kandi ko n'abanyagihugu bari hanze botahuka abanyapolitike n'abandi bose
ego namwumvirije kandi ni vyiza ko abanyepolitike bari hanze botahuka nkuko yabishikirije kubera ko igihugu nica twese kandi na leta nkuko Lionel yabananje abishikiriza ati leta isuruha udasanzwe leta yamenye kiratera kamo abarundi bari hanze kugira ngo bahunguke abahunze kuva kare mbere n'inyuma ya demikenze mbere no muri demikenze bahunguke baze bubake igihugu nimba abanyapolitike bashaka kugira politike barazi ko uri muri Belgique utazotwara Belgique uri muri Rwanda utazotwara Rwanda ushaka kuza guhiganwa mu gihugu uri mpunzi ntibikunda ushaka kugira politike uza muri icyo gihugu nyene akaba ariho ukeneye iyo politike uri kubera ko uzotwara abanyagihugu iyo ni trende nk'ayanye politike bari hanze rero abatabanye politike nabo bahunze mbo benshi turazi ko hari abahunze ubwoba cyangwa babibwibona nakati burya ibintu bigiye kuba bimeze ukunuku ugasanga bagize baratinye nagomba ndabahumurize ndababwira ko igihugu cy'u Burundi gushika uno munsi n'igihugu kirimo amahoro kandi twese tukirimwo nta ngorane na zimwe zihari ubuzima baraza bakaburondera nk'uko bariko baraburondera no hanze kandi ubuzima bw'impunzi narabubayemwo n'ubuzima butaryoshe cyane turifuza ko abarundi bene wacu bofata iya mbere mu guhunguka mbere nk'abamfatiyeho n'akagihugu gushimira abamaze kuyitaba akakama bagahunguka bamwe bariko baraza ku munsi tukifuza ko bose nabo bogira bojijuka bagafatiye ya mbere kugira ngo umwaka w'2022 twese tuzitabira amatora turi ngaha mu gihugu turetse abafashe imihigo yo kwibera hanze kubera abo nabo babirekurirwa n'amategeko umuntu wese arafite uburenganzira bwo kuba aho yifuza yumvagira amahoro akashobora kuhaba hanyuma kubanye politike nabo bakagerageza kugabanya imvugo imvugo zisurira ko mu Burundi atakigenda ingorane gukoresha imvugo zitaremesha bakagerageza gukoresha imvugo ziremesha kubera ko bari kubabwira abantu kandi abantu bagize n'ibice bibiri hariho gutinya hakabaho kandi n'ukutatinya rero bareke gutinyisha abantu ngo mu Burundi hari ikitagenda kuko ni nayo yaza kuyitoza niyomutora ntibazomutora ko yavuze imvugo aturira ahubwo bazomutora ko bumvirije ingene ashikirize ivyiyumviro
imigambi y'igihugu egome tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Nyandwi Nyandwi mwiriwe neza
mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe
eh merereye mu Karaka za Kenya n'u Rwanda mu Majyaruguru
egome murafite ikibazo mu rusiki mu biro turiko tuvuga kugwaruka ikintu rwiteze mu biganiro buca bisura guhuza abarundi ibiganiro bishobora kuba byanyuma tukaba kandi turiko turabasaba kugira ngo bashikirize ubutumwa abanyapolitiki bose bazogira uruhara muri ibyo biganiro tugakwi ijambo mu kanya gato
nabwira abo bazitabira ibyo biganiro kuzajya n'imbaraga n'igisha yuko ibi biganiro bahagarariye abantu benshi cyane kandi ibyo biganiro nyuma y'ibindi ibyo bindi byagiye binanirana abazakina imbaraga bakore cyane kurusha uko bagiye bakora mbere bikajya byanga yuko baramutse bipfuye ntihahandi byapfa cyane yuko mbere ibyo byagiye byanga bagerageze bashyiremo ingufu ku buryo barwanya icyo cyuho
murakoze Nyandwi mushanahe Arnaud irakoze Nyandwi asaba abanyapolitike gushyiramo ingufu nyinshi imbaraga muri ibyo biganiro kugira ngo ibyanse mu biganiro byahise bizere kunde muri iki gihe tugakwi ijambo mu kanya gatoya cyane rwose icyimvuro cyane uko icyimvuro yashikije
icyimvuro gihete gushikiriza na Nyandwi turagishyigikiye abanyapolitike bose za kumenya yuko imbere ya byose ibyo bakora abazo bibazwa kuko bafite mu gihe kadoza k'igihugu icyo gituma tubatumira muri ibyo biganiro kubirengera bagashyira imbere neza y'umunyagihugu wese ahari aha bakagera icyo gituma turabarira yuko bofata bagafata ingingo izo kwama zifite icyo zimara muri iyo si n'ibindi n'ibizoba muri kadoza kuko umunyapolitike mwiza ni ugira sanitizasiyo y'igihugu kiba neza kandi ashobora kugira akamaro abanyagihugu
mushanahe Lionel namwe ndayizeye Nyandwi bavuze ko asaba ko hoba eka abanyapolitike borushirizaho mu kugira utwigoro kugira ngo barabe ukuntu bopfundika amahoro ingingo zoha amahoro abarundi n'u Burundi
ego raba abanyagihugu bose abantu muvuga abanyagihugu twebwe bato bato uno munsi turabwiriza abanyapolitiki muvuga imboneza n'umunsi hari abantu bakwiye kubahamagara nk'imboneza kuko imboneza muvuga ko ari nk'abandi abantu baduhagarara imbere bakatwereka inzira tuba dukwiye kujyana kubera nuvuga tuba tubasiga imbere ariko urabona uno munsi umunyagihugu niwe ari kubwira umunyapolitiki ko nyine yokwigenza sinzi rero ukumere bizogenda sinzi icyizere tuvuga urwaruka ntuzo gushyira kuri abanyapolitiki tuvuga yuko twemera twasiga imbere tuzotora mu matora sinzi gento ibyo bagenda kutubwira ejo kubera ishusho kwemera ko ari kure uno munsi umunyagihugu ariko arakubwira ati igenze neza kubera babonye kugenda nabi uno munsi ariko arakubwira ati gira ingufu kubera babona nta ngufu wakugezeho abanyapolitiki kuri imvugo z'abanyapolitiki yaba muri leta cyangwa muri opozisiyo ni imvugo zitabereye ni imvugo zitabereye n'akarorero uno munsi ari umuntu yavuze ngo leta iri kuravuga ngo guhungura impunzi no munsi sino kuko guhungura impunzi n'umugambi wa leta bigafite n'amashyirahamwe biyafatikanya mugabo urabona yuko upfa yo muvuga kwikontradiza sinzi ko mubibona uno munsi leta iri kuravuga ngo guhungura impunzi mubwira ko irafasha baba ikirafasha ba bandi babafasha guhungura za mpunzi ati turabahagarike ntabwo ari nka porogaramu imeze nabi nko kwicanganya niko nabivuga uno munsi wo kurabwira amakungu yuko impunzi ziko zirahunguka mbese ubu ziva muri Tanzania ziza n'amaguru mugabo kandi hariho amashyirahamwe abigejwe ayo mashyirahamwe urayahagaritse ese izo mpunzi zizohunguka gute rero bavuga yuko yaba muri leta yo muri opposition bashiraho ama programme meza kuzo bashobora gukora ikintu kiri ku rutonde hakarero no bavuga yuko nta kwishaka gutahura umuntu hari ibintu ngendibuka mu Rwanda hariho igihe abantu bari bahunze hariho programme yitwa Mukamurenzi bakuvuga iki igihe wari wahunze mu mahanga ya kure urashobora kuza ukarunguruka ukaraba SK nigenda kubambira ko hari amahoro SK nibyo ukaza ukarunguruka mu gasuri mu kagenda ugatanga inkuru nagira mvuga yuko aha mu Burundi muri Tanzania mu Rwanda ngira ngo vuga yuko amafrontiere yuguruye abantu bararengana ukuri kwanyu bakongera bagataha nagira mbaze igituma umuntu nobwa acuruza itomati umuntu akora amatsinda ari mu kambi y'impunzi muri Tanzania ashobora kumva ndashobora kuvuga ati reka nshiki Burundi ndabe yuko swati hari amahoro adahari ariko ukumva umunyapolitiki ari mu Bufaransa muri opozisiyo avuga ngo impunzi ntiharagira ko zitangwe diretere hajya nubwo ubuzima bwiko ziraho muri ubu buzima bugoye cyane ubuzima bubabaje cyane rero njyewe sinzi abanyapolitiki n'ukuri njyewe sinzi ibintu bivuga nubwo ndabatahura nuko nubwo n'abanyapolitiki saba ompolitiki kuko umunyapolitiki aba akeneye kuvuga ati ndabwo ntabaye hajya ahantu mu ruda mu nyaganyaga ndakeneye ko yo mvayo kugira nawe ashitanda ahantu heza nubwo tuba abanyapolitiki b'iwacu bavuga ati ese ujya mu ntiyoguma hajya ka niho nubiri nguvu kubera nubwo ko ari nta je nibo abanyapolitiki mu Burundi batinyira ku bantu bato bato batinyira kuri twe bato bato kuko atawo vuba ati reka dukine ku banyagihugu rero nubwo yuko abanyapolitiki bo hindura ibyiyumviro by'ukuri bakaraba ikintu kiba kibereye ikintu kibereye ku banyapolitiki akaba icyo kigikorwa ibitabereye na mireke
egome nawe mushenahe Eric Sengibana ku cyumviro cyashyizwe na Nyandwi bukanye gatoya cyane bose umunota umwe
icyumviro cyashyizwe na Nyandwi ni cyiza cyane nuko abazobye na mu biganiro nk'uko twabivuze boraba ineza ya bose ntibarabe ineza yabo cyangwa barabe ineza y'igihugu cyane n'akazoza k'igihugu umwe wese ntazobona ati ntarose iki zishobora kuva muri bino biganiro ndacyane sinifuza ko birangira tuzobigarukamo umwe wese narabe ineza ya mugenzi we hanyuma turengere ibidutandukanya mu budasa bwacu abariho twubakira igihugu kandi kizotera imbere
yego umunota umwe muri mwebwe nashaka dutangure kuri wewe mushenhari Lionel Ndayizeye akamo mwotera abantu bose bafite uruhara mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu Burundi abanyapolitiki batandukanye bo mu miryango itandukanye ikaba bo mu byumviro bitandukanye amashyirahamwe yigenga cyangwa amashyirahamwe atagira inyungu za politiki mu kanya gatoyi amasegonda 40 tugaku ijambo
jewe akamanotera ku banyapolitiki bo mu Burundi baba muri leta cyangwa muri opposition abahunze n'abari ngaha mu Burundi eka mbere no ku mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ari ngaha mu Burundi eka mbere n'ayahunze nagira mvuge yuko bavuze ko ibiganiro bya nyuma ko kantu tudasurinye aho kantu tudasurinye by'ukuri abanyapolitiki s'il vous plait nubwo ko siyaka zo sentiri kubwira mudoje yarusha mushobora gutorera amaho mushobora gutorera inyishu tuba dukiri mu Burundi nta kibazo by'ukuri ndabisubiyemo nta kibazo kiri ngaha mu Burundi cyo gituma abanyagihugu bashobora gukina gushika kuri ino stade abarembera
yare
museri inyishu abanyagihugu bashobora kubona amahoro bashobora kubona bitunze hamwe namwe mushobora kuza gukina politiki umunyagihugu ashobora gutora muri transfer
Arno irakoze namwe amasegonda 40 duga ku ijambo kamwe motera abanyapolitiki bose bafite uruhara mu kugarukana amahoro mu Burundi duga ku ijambo
Yesu gatisiye mu yakoresheje wese n'iyo kwirongo nziza isi neza imbere yabo itwara irongoye mu yakoresheje bwiza n'ubusimbi imbere y'igihe gihugu kandi tabwa yuko abagi bose badaje mu biganiro ngo kama bibaza yuko kama yuko ari kuba responsable y'ibyo bakoze bashobora kubaza no muri kazoza tubasinya gufata inyigo nziza zihuza bose zihuyeko na bose kugira igihugu gishobora gutera imbere murakoze
mushenahe Eric Nsengimana namwe akamumotera abantu bose bafite uruhara mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu Burundi na kahe duga ku ijambo amasegonda 45
ego akamumotera bose bazoja mu biganiro nuko bombaye babirangije ibidosikara bikazobandaniriza ngaha umuhuza akazobibandanya gutyo bazove bafise ico biyemeje novuga fedo rute kugira ngo tuze dushike ku matora y'umwaka w'2020 ata muntu ari hanze kandi ata n'umuntu ariko aravugira inyuma avuga ngo iki niki bose bave babyumvikanye hanyuma baze tubandanye kubaka igihugu cacu
akizero muragafite amasegonda 5
Ego turafise umwizero ko bazova bose bumvikanye kandi tukifuza ko n'amakungu yacafasha kugira ngo abaronderwa n'ubutungane bafatwe abandi nabo batahuye.
Eric Segimana arongoye ishyirahamwe ry'ugaruka ajape murakoze cyane rwose ku kanyamato kugira ngo muganire na radio ijwi ry'Amerika. Turagushimiye mushyigana ya Ronald yakoze nawe ku byumviro byiza ikani no kuba mwitabye radio ijwi ry'Amerika. Turagushimiye na mushyigana ya Lionel Ndayizeye ku byumviro byiza mwashikirije. Tukaba dushimiye cyane cyane n'abandi bandi bose batira kamo bagashikiriza ibyumviro n'ibibazo byabo. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro. Tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.